She never see what in my eye don't see. I look a play role, nobody go this street. See the fire body, no, nobody can quench it. Say one make I give up, no way. On your me no fi take what he give, no way. Now do your own, you know fi carry last. Fire, fire, them I swear you know fi lose. Kabura, 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 Kabura